Desire Bukeneza.
Turabaramukije tongera tubanikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Amabarabara mabi arabangamiye abagwayi bituri bitaro bya Ntita muri komine Gishubi intara ya Gitega. Iyo hagize umugwayi aremba bisaba ko yunguruzo wa naruse haba niha ashika ku bitaro bigoranye. Murumva inkuru yaje haha nibigira. Abashinga mateka u Burundi bipfuza kwishira hamwe OHP rijejwe guteza imbere ikigazi ryo kwijukira ubuhinga bwa none kugira umwimbo w'ico gitegwa wisununure. Ivyo babisavye umushikiranganje ajejwe uburimyi ku munsi wa kane bariko bihweza icegeranyo c'amatohoza sentari jejwe gucungera amatungo ya leta yakoze kuri iryo shira hamwe. Urongoye zone bisha muri komine Muhanga intara ya Butanyerera asaba kunyubakwa zibiro akoreramwe byosanurwa kuko biva cyane gihe imvura iguye. Akaba kandi yipfuza ku iyo zone yubakigwa n'utuzu twasugumwe. Eric Uwimana ari muhinga bw'ivyuma twongere tubaha ikaze. Turasubiye kandi kubaha ikaze ibisata bitatu gusa nivyo bimaze kuronka ababirongoye muri Butanyerera kuri 16 bigize iyo ntara. Ivyo bigatuma abamenyesha makuru bataronka makuru kuko abandi bakozi bahasanzwe bavuga ko ataburenganzira bafise bwo kuyatanga. Vyavugiye mu nama buramatari wa Butanyerera yagiranye n'abamenyesha makuru muri iyo ntara ku munsi wa gatanu. Buramatari Victor Segasago avuga ko agi guhugwandiko abo vyega kugira batanga makuru abamenyesha makuru nabo abasaba gushimikira kwiterambere giyo ntara. Apollinaire Muzagara.
Ibisata by'ubuzi bitatu ari by'indero amagara y'abantu hamwe n'ibidukikije burimo n'ubworozi nibyo bifise ababirongoye mu ntara yagutse Butanyerera. Abamenyesha makuru bakavuga ko ibyo bitararonka ababirongora bibagora kuronkayo amakuru mbere bagasaba buramatari General de Brigade de Police Victor Segasago gufasha abarongoye ibisata bitandukanye by'ubuzi burangurirwa muri iyo ntara babahe amakuru bitagoranye. Buramatari w'intara ya Butanyerera aremera ko agiye kuzarahimiriza abo vyega manama atandukanye kugira borohereze abamenyesha makuru iyo babitu. Ariko iyo ndongozi nabasaba abamenyesha makuru bo muri Butanyerera gufasha mu biganiro n'amakuru batanga abanyabutanyerera bagahinduka bagaheba ingeso mbi nk'akaburegwe ugushurashura n'izindi zibabuza gushika mu iterambere rirama. Muri iyo nama hari hatumiwemo kandi abajejwe gutanga makuru bo mu makomine umunani agize iyo ntara ya Butanyerera. Ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro.
Urakoze Apollinaire Muzagara. Tukiri muri iyo ntara urongoye zone bisha komine Muhanga iyo ntara ya Butanyerera aratabaza kunyubakwa y'ibiro vya zone akoreramwe biva cane byosanurwa ndetse iyo zone ikubakigwa n'utuzu twasugumwe. Bigirimana Joseph amenyesha ko kubona iyo nyubakwa iva bituma bakorera hamwe n'abahanuzi biwe bose mu cumba kimwe c'iyo nyubakwa. Ni inkuru ya Patrick Nsengiyumva.
Muntango zindi biturimo umustanteri wa komine Muhanga yaratunganije inama kubaserukira ibisata by'ubuzi butandukanye muri iyo komine baheruka kugenwa mu mabanga. Aho naho Bigirimana Joseph arongoye zone bisha niho yashikiriza ikibazo c'inyubako ya zone arongoye aho ngwiva ngo bitumawe n'abahanuzi biwe bose baca bakorera mu cumba kimwe cyo kitava.
Inyubako ya zone bisha ku ruherezi rwashobora guca ahantu hadapfunze ugasanga ku maprafo hose n'ahariyo mvuge kwirarivano kandi n'ahariyo mbona hacamara. Nk'ubu twe uko dukora muri zone twese wokifye akumba kamwe weze tukahuramo hutwa urenga tuko turagira inama. Nabyo kuvuga ngo nibiro bya chef de zone cyane bya conseil cyane muri etat civil tujya ku mezi imwe.
Warongoye zone bishayamenyesheje ko atanu tuzu twasugumwe duhari kuri iyo zone akagira makenga ndetse ngo kuwatsindiye isoko ryo kubaka iyo nyubako ya zone bisha atakimubona ngo ibikorwa bisa n'ivyahagaze.
Nta toilette ifise ibinogo birangaye uko no vuga muri make ko atana kimwe gikoze. Nabavuze gatima ndema mbona mu engineer basi aza kuraba gatonya kahici nibaza ngo biri mu nzira uburero nta nubonye ibona bose barigire
ano siyatanizwa imana mustaneri wa komine muhanga yamusavye gukora icegeranyo cihuta cy'ukuntu iyo nyubako yifashe kugira ngo nawe agishikirize abamukuriye higwe ico kogwa
zona yose iva yose mukorera mu cumba kimwe kandi ico kintu gitegerezwa gutangirwa raporo iri ekri mu cumba kimwe ari staff yose ya zone ivyo biteye nubwo reka rero uzoyikorere raporo yayo uvuge namakenga ufise kujya muntu uvuge na proposition wipfuza kuko ni ubijejwe n'ubutegerezwa nyene gupleye urya muntu nimba ubona yuko akwiriye ku reziriya kontra nayiretsiri habindi hanyuma duce twiga ingene zone bigenda kugira ngo ikore nk'izindi zone
womenya ko na zone gikomero muri yo komine nyene ya muhanga nayo iterasigwa kugeza ubu nkuko bivugwa n'ubujejwe inyubako muri yo komine ivyo biruko mu gihe umushikiranga w'ikigega ca leta Dr. Arendi Kumana aherutse gushikiriza imbere y'inamashinga mateka na nkenguza mateka ko biro za zone zubatswe kuyagera ku miliyoni 220,000 z'amafaranga y'amarundi kandi ko leta yose yayasohoye imuhanga mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengiyumva ku bwa Radio Isanganiro
Urakoze Patrick amabarabara meze nabi nimwe mu ngorane ibitaro vya Ntita muri komine Gishubi intara ya Gitega bifise iyo ngorane kabifatiye kukuntu yo hageze ko ruse habaniha izana bagwayi baremvye muri ivyo bitaro ibakuye mu mavuriro mato ya 13 n'ibitaro bibiri vy'amakomine bikorana n'ivyo bitaro vya Ntita hakoreshwa umwanya munini bivugwana muganga rongoye ivyo bitaro ahasaba ko igisata kijejo amabarabara gikwiye kwita ko karere mustantire wa mine Gishubi avuga ko ico kibazo kimurengeye yagishikirije abamukurira Gerard Nibigira
Ivyo bitaro vyo mu Ntita muri komine Gishubi nivyo bitaro vy'akarere k'ubuvuzi ka Jansoro bikaba ari vyo vyakira abagwayi binaniranye ko bavurirwa mu mavuriro mato 13 n'ibitaro bibiri vy'amakomine biri muri ako karere k'ubuvuzi ka Jansoro umudereva wa Ruseha banihaye unguruza abo bagwayi nihangaza Eli akavuga ko kubera amabarabara yo muri ako karere k'ubuvuzi yononekaye cyane bakoresha umwanya munini bariko barabunguruza atanga karorero ko kuja gutora umugwayi agwari mu ivuriro rito ry'Inyangwa hakoresha isaha irenga kandi yari gukoresha iminota 30 gusa
turagira ikibazo turiko turagenda gutora umugwayi kubera ntitwihuta kandi tukongera tukagira ikibazo tukongera tumugarukana kumva zuko nyene naho biba byihutiko bidakunda yuko dushobora kwanyaruka Mwaya dukoresha dufate tugiye nko kuri CDS Inyangwa turashobora kwakoresha nk'isaha n'iminota hafi nka 15
mu gihe ibarabara ryo bayirimeze neza mwo hagenze nko mu mwanya ungana gute
twashobora kwagenda nk'iminota nka 30
nawe muganga Nzobatinya Eric yarongoye ivyo bitaro vya karere vyo mu Ntita asigura ko iyo umugwayi atevye mu nzira bituma amagara yiwe asinzikara
burya uko umugwayi ateba gushika ku bitaro niko n'ingwara yiwe ishobora gusanga yahindutse nk'akarorero nimba yari umwana asaba yuko tumufasha tukamwongereza nk'amaraso bivanye naho hantu ava ingena haba hagoye gushika bashaka gusanga ashika yamaze kuuma kubera iki kubera bwa bufasha bwatevye bivanye n'iki n'amabarabara ameze nabi cyangwa ugasanga nimba ari nk'umudame yarafise imbanyi yarakeneye yuko bamufasha bakamugira cesarienne ashitse atevye hari gihe usanga hari ibintu byinshi byononekaye rero ni kimwe kandi gikomeye cyane tuma ubufasha baza baturondera ko abene gihugu bataza kuburonka ijana kwijana
uwo muganga cyo kimwe n'uwo mudereva wose haba ni habagasaba ko amabarabara n'ibiraro byose anugwa
ivyo baye byiza yabaye mu barabara yokozwe
twege turipfuza yuko ayo mabarabara yose ubigwamwe badushiramwe ikariyeri ibiraro byose bimeze na kubera bishashye kwibiti turakunda kugwa turibaza navyo nyine ko bisanura
musantere wa komine Gishubi ya Polineri bajyana akamenyesha ko igikogwa cyo gusana ayo mabarabara n'ivyo biraro kirengeye komine ariko ngo yaramaze gusaba ubufasha akuba mukurira akizera ko yituya bumva igitega Jean Bigira ku Radio Isanganiro
Isanganiro inami sumbingimba
twabwiye mu ngingo nkuru nkuru abashinga mateka barasaba ishyirahamwe OHP rijeje guteza imbere igitegwa c'ikigazi gukoresha ubuhinga bwa none mu kurima no guhingura ikigazi mu ntombero yo kugwiza umwimbo babishikirije ku munsi wa kane w'inondwi irangiye hashikirizwa wa munama nshinga mateka icegeranyo c'amatohoza yakozwe kuri iryo shyirahamwe na sentari ijejwe gucungera amatungo ya leta umushikiranganji ajejwe uburimyi yari umutumire mu nama nshinga mateka avuga ko hari umugwi bahinga ugiye gushingwa mu ntombero yo gutorera umuti ivyo bibazo Jean-Marie Vianney Ngendakumana
hashikirizwa ico cegeranyo mu nama ashinga mateka cayo matohoza yakozwe na Senare yubahiriza amatungo ya leta kwishiramwe OHP rijeje gukurikirana ikigazi umushinga mateka Ari Tribel Mutabazi yasavye ko mu gutora ibibanza birimwamo ibigazi ko banza gukorwa ubushakashatsi bw'abahinga mu kuraba isi yimbukamo ico gitegwa ivyo ngo bikaba zofasha mu kuduza umwimbu
bijanye na planification de terre activer le palmier awi nyibaza yuko cyo shimanya nuko boza baturabira kugira ngo barabe mu gihe planification bayigize bashemwe no buhinga abahinga bagire ibishobozi na etite disora abone byo kuriti ahani ho bashobora kuba ibigazi bigatanga umwimbu mwishi gusa ntihaze hagenda bagenda gusa kwerekana ngo naha naha na mugabo kamze buhinga byagiye
umushikiranganje Karimimba Rishimana ajejwe uburimyi yemeza ko ubwo bushakashatsi ko bukogwa n'abahinga bafadikanije n'abanyagihugu baba mu turere turimo hamwe ibigazi kugira babafashe mu kubereka aho cyo gitegwa cimbuka neza
babanza kuraba aho hantu bakamenya bati abene gihugu tuganiriza nabo mu mazone aya naya naya kuba wagiye ko ari ho habi ibigazi barabaganiriza kuko abone ko ibyo bigazi bihaba mugabo naha abene gihugu bonyene kuvuga bati ndarima ibigazi cyangwa sindabiri
nayo umushinga mateka za Shemisago yerekanye amakenga ku buhinga bwa kera bukoreshwa mu guhingura amavuta y'amamesa kubwo bari mu bituma umwimbu utiyongera uko vyategerezwa
nkuko bavuze ko bafise amahinguriro asa nkuko kakora kijambere arane yonye twasaba yuko muri OHP ndetse n'ubushikiranganje bubatwara ko bogerageza bakava muri production artisanale bakaja muri production industrielle muri ico gihe nimba iyo kumoso iroyemo amahinguriro nk'abiri canke atatu imbo ikajamo amahinguriro atatu mwimbo wokwiyongera bose bigatuma na ya mafaranga mva makungu dukenera dushobora kuyaronka mu gushora ayo mabese
kuri ivyo umushikiranganje w'uburimyi akavuga ko bagiye kuzoshinga umugwi w'abahinga mu vy'uburimyi bazofasha mu gutorera umuti ico kibazo nayo munumbero kugwiza umwimbu w'amavuta y'amamesa umushikiranganje Mbarushimana yashikirije ko bategekanya no kugura ibigazi bya kijambere bivamo umwimbu mwishi bisanzwe birimo cyane mu gihugu cha Cote d'Ivoire
turangiza no makuru abanyarumonge ngo bakwiye kwijukira kubika amafaranga yabo mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kuneza yabo Augustin Minani mustantire wa commune Rumonge ni watera ko kamo ni nyuma yaho userukira banki nkuru y'igihugu mu karere k'umanuko bw'u Burundi amenyesheje ko ako karere Rumonge irimwo abahaba batarijukira gukorana no mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana agereranije no tundi turere tw'igihugu ho avuga ko ibiharuro bimeze neza Jean-Pierre Misago
Ariko rukare turimo abene gihugu baho n'ujuke z'amara turimo cyane turavye
Ubuserukiri banki nkuru y'igihugu BRB mu karere k'umanuko bw'u Burundi muri ako karere gaherereyemo commune Rumonge abahaba ntibyarijukira kuziganya amafaranga yabo mu mabanki
Urukorana neza n'amabanki kandi ku finance Mugacyode kiza muri konokere turimo abene gihugu baho n'ujuke z'amara turimo cyane turavye muri mazone nko mu buraruko canke hagati mu gihugu bafise ibiro bimeze neza mugabino nta mabanki bijukira
avuga ko iyo ari ngendo ibyirizwa guhinduka kuko ihombya leta kabiri
amafaranga babika muhira ajya amafaranga sayabo ajya amafaranga y'igihugu igihugu kigura mu madorari mugiye kuyabika muhira mwere kutariko akavunda agaca apfa igihugu kongera kigahomba kabiri
ikindi waserukira BRB mu manuko b'u Burundi avuga ko kibwirizwa gutuzwa ningendo yabamwe mu ndongozi z'imitumba bemeza ingwati zitari za bene gusaba madeni kugira ngo bikunde bayaronke mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana
kuraba bamabanki microfinance barabitogera cyane yuko mu basaba ingura na cyane cyane abarogozi bo hasi yo hageze gutanga ingwate arabo bashikira ibinyoma bakemeze togo cyangwa ikindi kintu ko ari cy'umuntu atari cyiyo hanyuma ayarose iryo deni agaciyunguruza akajya kuba hanze
Augustin Minani mustantiri wa commune Rumonge ategeka indongozi ku mitumba kudahirahira ngo basubire kwifatanya n'abiba amabanki mu kwemeza ingwati zitari za bene gusaba amadeni ahubwo abatware bo ku mitumba bahimirize abarongoye kubitsa amafaranga yabo mu mabanki no mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kuko ariho baba batekaniwe.
Yemwe amahane sekirite ngo ngaye kuri kote winjamira batatu binuna kwa amahane yabagize arancunzwe neza nteke tuma tubasaba kushimitse gela mengisha abantu basigurire bashira amahera mu ibanki kandi iyo kimwe kuyakoresha muze murahana amahera mu kibanki bijya bita virima.
Ikindi uwo mustanteri ahanura nuko wafashe ideni yo kwitwararika kuririha kandi ntihagire ubufata ideni ryo kwinezereza ariko bafate amadeni gusa yo kurangura imigambi y'iterambere. Jean Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro.
Urakoze Jean Pierre Misago. Na amakuru twari ko turabashikiriza aciye agarukira, ndabashimire mwebwe mwese mwayumvirije. Arakoze na Eric Uwimana yari muhinga bw'ivyuma, mukanya Mireye Kanyange ansanga hano muri studio tubashikirize amakuru yanditswe n'ibinyamakuru.
Ashikirizo ni mnyamakuru.
Turabaramukije twongera tubaha nikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru.
Dutangurire ano makuru ku kinyamakuru iwacu candika ku majambo amwamwe ashikirizwa mu gihugu, nk'uko menga ni mu gihugu gitwagwa n'abami babiri.
Mu ijambo ry'intangamarara, ico kinyamakuru gikoresha ijambo diarchi mu rurimi rw'igifaransa. Iwacu iratanga insiguro yaryo. Ni jambo risigura intwaro irangwa n'ubutegetsi busangiwe n'abantu babiri kandi byemewe n'amategeko y'iyo ntwaro nyene. Aho ikinyamakuru iwacu candika cisunze amajambo ahora ashikirizwa n'abarongoye igihugu ku rwego rwo hejuru, rimwe na rimwe ugasanga n'ayo majambo hari igihe avuguruzanya.
Ico kinyamakuru iwacu kibandanya candika ko amajambo asa na yerekana ihiganwa muri politike hagati y'ubutegetsi burongoye igihugu n'uburongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi. Ni kintu kitoroshe kubandanya gutyo nk'uko abahinga baganiriye na iwacu babibona.
Umwanditsi w'iryo jambo ry'intangamarara yibutse ingene umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yihakanye ibyo umushikiranganji ajeje ukigega cya leta aheruka gushikiriza, hamwe n'ingene umukuru w'igihugu yashimye gusa n'ubutanga insiguro zisubiza ku murongo ibyari byanditswe n'umushikiranganji ajeje imigenderanire.
Muri make nk'uko ico kinyamakuru kibandanya kivyandika, umuntu avuze ko hari ukudahuriza ku bintu bimwe bimwe biranga indongozi ku rwego rwo hejuru ntiyo barengeje. Ni kandi intwari isa n'irangwa n'abami babiri bikaba bisa n'ibiteye amakenga kandi ntibyari bimenyerewe, uretse ko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi riho ububasha bukomeye umukuru w'igihugu.
Ku bw'ico kinyamakuru iwacu abarundi barayamaze bati nta nkuba zibiri zisangira igicu, imwe yose igira igicu cayo. Abarundi bagereranya inkuba n'inyoni. Ico kinyamakuru kikibaza kiti byo bari co kimwe n'inkona, none mu gicu c'u Burundi aho bari inkona zibiri, ariko ivyo vyose ni ingereranyo. Naho uko niko ico kinyamakuru iwacu giheraheza kivyandika.
Abantu bashika batandatu bimba inzahabu barapfuye, batanu barakomereka cyane bariko bimba inzahabu mu kinyegero ku mutumba kabere wa zone mabayi muri komine Mugina mu ntara ya Bujumbura, byandikwa n'itororokanizo ry'amakuru Net Presse.
Net Presse yandika ko byabaye itariki ya gatandatu ku kwezi kwa mbere. Amakuru akamenyesha ko abo bahuye n'isanganya bariko bimba inzahabu mu kinogo kirekire. Ico kinogo giheza kibasidukira ko bamwe mu bariko barimba giheza kibafukirayo, bikaba byasavye ko ikimashini kigenewe gukora amabarabara arico gifasha kugira ngo abo bantu 11 bakugwe mu kinogo, batandatu muri bo bakaba bari bamaze gupfa, batanu nabo bajanwa mu bitaro vy'imabayi.
Iryo tororokanizo ry'amakuru gibutsa ko atari ubwa mbere habaye isanganya nk'iryo muri ako karere. kubwa nete presa abantu badafise uruhusha babayeho mu bukene baritora bakiroha muri ico gikorwa kandi bazi ko impanuka zo ziba zitabuze
amakuru ashikirizwa n'iminyamakuru.
Urucanco rugenewe uwariwe n'imbwa Sara rurakenye cyane mu mavuriro n'ibitaro vya leta mu ntara ya Butanyerera vyandikwa n'itororokanizo ry'amakuru ABP.
Kubwa Dr. Guillaume Ntawukuriryayo arongoye intara y'ubuvuzi ya Butanyerera ngo haraheze ikiringo cy'amezi atanu izo ncanco zitaboneka. Amakuru yatanzwe n'uburongoye zone Butaganzwa akemezwa na musitaneri wa komine Matongo avuga ko imbwa zisara zakomerekeje abantu muri iyo zone eka no mutundi turere twi yokomine.
Akarorero ka hafi n'umunyagihugu wo kumutumba Muremera muri zone Butaganzwa yariwe n'imbwa isara ku Imana igenekerezo rya 4/0 uno mwaka. Yahavuye ajanwa ku bitaro byo mu Musema ariko nta rucanco yaronse aheza amanukanwa Bujumbura.
Dr. Ntawukuriryayo yabwiye ABP ko urucanco rwariwe n'imbwa zisara rugugwa hagati y'amafaranga ibihumbi amajana atanu n'ibihumbi amajana indwi na mirongo itanu, amafaranga bitoroshe kuronka ku miryango itari mike. Muri iki gihe amavuriro y'abigenga niyo yonyene afise izo ncancu.
Burundi Eko nayo yandika ku mafaranga yo gupanga abandanya duzwa bikagora abapanze.
Hari banyene inzu batanguye kwishingira ibisabwa abarondera inzu kugira ngo kuriha amafaranga bemeranije ku kwezi vyorohe ngo babanza kumenya ko uwarondera inzu afise akazi kandi ahembwa. Inzu y'ibyumba bitatu irimo salo na douche ifise ubwiherero ari wo musarani ubu ngo ipangwa ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi amajana umunani n'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi, ibyo benshi badashoboye nk'uko umwe mu bapangishije inzu yabiyagiye Burundi Eko. Uyo nyene inzu ngo akavuga ariko ko abakongomani bo bari haneza.
Akabari hano ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi dusozereye aciye agarukira mwayashikirijwe na
Mihaye Kanyange
afadikanije na Alain Désiré Bukeneza naho ubutaha
amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru.